Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki zine z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu naho wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kwigenekezo ya mbere y'uku kwezi kw'icenda. Sentare nahinyuzi wa gihugu ca Kenya yarashikije ingingo ifuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu. Umurwi w'igihugu ca Kenya ujejwe gutunganya amatora wari watangaje ko ayo matora atsinzwe na Perezida Uhuru Kenyatta yarasanzwe atwara icyo gihugu. Mu gufuta iyo ngingo, Sentare nahinyuzi wa gihugu ca Kenya yavuze ko hari habaye amahinyu ahagaze hanini ku buhinga bwa za nyabwonko bwakoreshejwe umurwi ujejwe gutunganya amatora bwari bwinjiranywe n'abahinga mu kuyovya ubuhinga bukoreshwa mu byuma bya ordinateur. Unani w'imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi bw'igihugu ca Kenya wakiranye akanyamuneza kenshi cyane rwose iyo ngingo ya Sentare nahinyuzwa igihugu ca Kenya. Aho yumviye iyo ngingo, Perezida w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yaratangaje kwa tashimye iyo ngingo ariko ayubahirije. Akaba kandi yaratangaje ku mugambwe wiwe hamwe n'abanyagihugu bamushyigikiye badatewe ubwoba n'isubirwamo ry'ayo matora kuko bafise akizero ko bazoyatsinda. Sentare nahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya yaratangaje ko ayandi matora azotunganywa mu minsi 60. Iyo ngingo yafashwe n'igihugu ca Kenya n'ingingo abatari bake bashima kuko bavuga ko yerekanye kutunganya ubwo igihugu ca Kenya bwigenga. Bubaye ubwa mbere mu ntara ya Afrika Sentare nahinyuzwa igihugu ifata ingingo iteye kubiri n'ibyifuzo by'ubutegetsi. Mbega insiguro muha iyo ngingo ya Sentare nahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya n'igihe ku bwanyu hari ingaruka iyo ngingo izogira ku kuntu amatora atunganywa mu bihugu byo muri Afrika? Uyu munsi rero twatumiye abashinga nayo batatu ariko turafise uwundi munsi ntaheri mu gihugu ca Kenya. Reka dutangure kuri we. Ndorimana Semana, ubwa mbere na mbere n'ibibazo bibiri gusa. Ndorimana, mutubwire ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe muri Kenya nyuma yaho iyo ngingo itangarijwe abanyagihugu ku mpande zose, abashyigikiye umukuru w'igihugu ikaba n'abashyigikiye umutegetsi yari yashikirijwe n'unani rutavuga rumwe na leta, bavyakiriye gute abantu barindiriye ayo matora bavuye iki muri iki gihe mu kanya gatoya cyane rwose? Ndorimana,
murakoze cyane. Urebye ubuzima bwaho bwasubiye mu buryo gusa nk'uko bisanzwe abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bigeze bishimira na gato imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga. Ariko nanone nk'uko bahagarariwe na Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko nubwo atabyishimiye ariko byanze bikunze ari bwemere bakongera bagasubira mu matora, ndetse yatangiye na kampanye kwiyamamaza ejo. Yagaragaye ahantu hitwa Nakuru, yatangiye kampanye kongera kwiyamamaza kugira ngo yitegure ayo matora. Bikaba byumvikana rero ku ruhande rwa Raila Odinga wo bari bahanganye we n'ibyishimo byinshi cyane kuko yavuze ko ari amateka igihugu cye cyanditse, cyane ko bwari ubwa kane cyangwa ubwa gatanu agerageza kwiyamamaza ndetse agatanga ibirego mu rukiko rw'ikirenga yuko bamwibye amajwi bikanga. Ubwo rero urumva ko uruhande rumwe barishimye, urundi ruhande barababaye, ariko ubuzima busanzwe w'umunyakenya burakomeza nk'uko bisanzwe.
Ariko muri iki gihe nta ruhagarara ruhari, nta rumwe twabona igihe imbere y'amatora n'igihe cy'amatora nyuma yaho Perezida yemere ko iyo ngingo yosubirwamo, nta ruhagarara ruhari mu banyagihugu bafite ibyiyumviro bya politiki bitandukanye?
Nta mpagarara n'ahantu na hamwe yigeze igaragara. Ni ukuvuga ngo habayeho bamwe kubyishimira, abandi byanze bikunze barababara. Bamwe bajya mu mihanda bagaragaza ibyishimo byabo, abandi ngo bagumye mu ngo zabo. Kugeza ubu ngubu nkaba nababwira ko nyuma y'uko icyo cyemezo kitangajwe nta muntu n'umwe wari watangajwe ko yapfuye azize ibyo ngibyo cyangwa yishwe azize ibyo ngibyo. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umunyakenya burimo buragenda nk'uko bisanzwe.
urakoze ndabimana semana kuba muduhaye amakuru yerekeye cyane cyane ukuntu ibintu byifashe muri Kenya muri iki gihe murakoze
murakoze
cyane nkuko rero twabyiye twatumye abanyapolitike bi n'abaribonye mu Burundi turi kumwe muri iki gihe na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi mu gihe cy'u Burusiya mwiriwe neza ambassadeur Edouard Bizimana
mwiriwe neza
murakomeye
yego namahoro murakomeye namwe
turaho turi kumwe kandi na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba no mushyanjajejwe indero n'igisho mu Burundi akaba kandi yarakoreye ibiro by'ishyamwe impuza bakungu mwiriwe neza ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
mwiriwe neza
murakomeye
namahoro gose murakoze
ni byiza cyane gose turi kumwe kandi n'umushyanjaje Nyangoma Leonard umukuru mugambwe CNDD akaba kandi yarabaye umushyanjaje ajejwe intwaro yo hagati mwiriwe neza Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic mwaramutse mwese Gamariere na Edouard na Ndoyimana nkarabana kajya gukuramutsa abarundi n'abanyarwanda bariko baratwumviriza bumva indimi zacu dusangiye
murakoze reka dutangure kuri mwebwe nyene mushya ntahe Nyangoma ngingo ya sentare ntahinyuzwa mu gihugu cya Kenya mwayakiriye gute n'ingingo mwibaza ko yari gufatwa mu gihugu cyo muri Afrika muri iki gihe
ijyangingo yafashwe na Centre de Genius wa gihugu cya Kenya yine twayakiriye twaramaze no kubimenyesha mu itangazo twasohoye urya munsi nyene ingingo twashimye cyane ntitwari tuyiteze cyane kuko bavuga mu kirundi ngo nta wurirwa neza tungo yitware ku nzoka kubera ubucamanza mu bihugu byinshi iwacu bukunda kwegamira ubutegetsi nshingwantwaro ariko twarayishimye cyane turashima n'ingene ndetse n'ingene abarongoye abandi muri Kenya y'umukuru w'igihugu yaba uwararongoye abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi yabyifashemo babyifashemo umukuru w'igihugu Kenyatta nk'uko wabivuze yaremeye yarahakanye ntiyashimye iyo ngingo ariko yaravuze yuko azoyubahiriza hanyuma umukuru w'urunani rw'imigambwe yari yahiganywe n'uwo mukuru w'igihugu Raila Odinga yaradufashemo neza arahagarika kurungika abantu mu ibarabara hanyuma arashikira iyo sentare ntayinyuzwa wabona yuko mbengo ntabyizeye cyane yarabanje kugondanwa ariko aragendayo ariko urabona yuko byagaragaye yuko bamize amajwi mu matora hanyuma rero amatora agiye gusubirwamo ariko turashima cyane cyane ingene yabyifashe mu mboneka rimwe muri Afurika nko mu gihugu cy'iwacu si ibintu byo gutabira twararenganijwe tutaboraho twitwara batwibye amajwi mu matora nk'uko nyine nicyo gituma iyo ngingo iteka igihugu cya Kenya Afurika n'ahandi no mu bindi bihugu byo ku isi atari muri Afurika gusa
yego muriho ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye iyo ngingo mwayakiriye gute mbega icigwa izoha ibindi bihugu byo muri Afurika niki
murakoze cyane gushyira ikiganiro nibaza yuko muri Kenya ingingo yafashwe yerekanye aho bageze mu iterambere rya demokarasi ni ukuvuga demokarasi ishingiye ku mategeko igihe uwari yatsinzwe yitwaye ntibamutsinzeho baramwemereye urubanza hanyuma babishinze barabitohoza abacamanza baraje inama bamwe bashinga yuko hibwe amatora babiri batabyemeye barabemeye baravuga nabo aho bahagaze ariko bashira aho intahe ya benshi ishize yuko amatora yasubirwamo igihambaye kuri jewe n'ubwo buryo intahe yakurikijwe mu gihugu cya Kenya umukuru w'igihugu yarasi nguvu nk'uko umushanyanyama aheje kubivuga ati naho ndemeye gukurikiza ingingo yafashwe n'igitangaza rero uko nibaza mu babanye n'igitangaza nk'uko Nyangoma bivuze muri Afurika niyo nta iyo ngingo rero izotuma n'abandi bafatiraho kugira ngo hagengwe n'amategeko bijya tugira ngo ubutungane bwigenga no kuvuga suko bucurubanza uko bushaka bucurubanza rukurikije amategeko gusa atagitsure cy'umuntu n'umwe mu baburana niko byagenze muri Kenya kuvyishimira rero ni byiza rwose ngira ngo nakarorera abandi bokurikiza
egume namwe ambassador Edouard Bizimana ikintu kimeze nk'ubudasa hagati ayo matora muri Kenya n'amatora ahora abahandi muri Afrika hariho abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi usanga nk'imigambwe itavuga rumwe na leta idafite ingufu nyinshi cyane gose ugasanga kenshi na kenshi iyo ibiharuro bitangajwe iyo migambwe ikivuga ko amatora yibwe canke iyo migambwe ikanka no kuja no mu matora ubudasa buri hagati y'ayo matora muri Kenya n'ibindi byinshi ba muri Afrika n'ubu
yego nashaka mbanze guhamiriwe abatumbiriza twese bose cyane cyane abashinga ntahe bishanga ikiganiro hanyuma nashaka icyo nashaka kuvuga cyane nuko nuko abandi babivuze ingingo yafashwe na Sentare ntahinyuzwa ningo yerekana yuko ubucamanza muri ico gihugu bumaze gutera imbere bumaze gutera intambwe imbere hanyuma ikindi cyigwa gikuru nibaza twokuramo nuko abantu boreka gushira Afrika mu mufuko umwe bakabona yuko Afrika yose umenga ni igihugu kimwe kandi tuzi ko Afrika ifite ubudasa bwinshi aha rero byerekanye yuko hari ibihugu bimaze gutera imbere muri iyo ntwaro ya demokarasi hanyuma jewe ikintu maze kubona ni uko mbona umengo ibihugu biri bisanzwe bivuga ururimi rw'icyongereza rurafise intambwe rumaze gutera mu bijanye na demokarasi icyo rero ngira ngo naho nyene cyo tubera icyigwa hanyuma kenshi turamaze kubona yuko muri Afurika ata abantu bemera ko batsinzwe biragora hanyuma kubona rero yabonye atashimye ibyavuye mu matora akitura ubutungane nibaza ko ari ikintu gikuru cyane abanyafurika benshi boza barisunga hanyuma n'uwari yitwa ko yari yatsinze aho bari bavuze ko yatsinze nawe akemera nyine aho intahishize akemera aho ubutungane bushize nibaza ko ari byo byiga bikuru twokura mu muri ibyo bintu byabereye muri Kenya
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise Matias muri neza
ndiwe neza
mu izina ry'ikirundi nile Matias
Hitimana
muri hehe
Ibujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane ku nyingo ya Sentare ntahinyuzwa y'igucaka Kenya y'ukufuta amatora y'umukuru w'igihugu
ese cyumviro
yego
ero nagomba gushika ubwa mbere nkeze ese ntare mu gihugu cya Kenya ku ngingo y'ubutungane yasashe ikabona yuko igihugu kitogwa mu kaga kubera umugwi ugeze gutungana amatora uba utabyifashemo neza ama nkabandanya mvuga ko kubyerekeye hano ibyabaye hano mu gihugu cy'iwacu cy'i Burundi ukuntu Sentare Sentare igeze kuba isaivizo shingiro itazifashemo neza abagacanamwo ba ingingo igafatwa n'abadakwiye ndabo mu nyuma icyemezo ariko bikaba byatumye haba imvururu zahitanye n'abarundi benshi nko kuri icyo nagomba gukebura cyane cyane abantu bo mu masentare y'abacamanza yuko boza baritondera kuko ingingo bafashe ishobora gutuma haba ubwicanyi cyanke inkuru bigahitana ubuzima bw'abantu benshi kandi urumva nabo baba bafite nk'uruhara rero agomba nkayahetse saba cyane cyane amasentare ko yoza aritondera cyane cyane ingingo afata kuko nko mu gihugu cyacu murabona ko byatumye hapfa abantu benshi n'ubu hariho benshi bahunze bigatuma n'igihugu kidatekana kandi kidateye imbere murakoze cyane
murakoze mushyana Hitimana Matias mu kanya ndasaba abashinga ntabwo bagira icyo bavuze kuri icyo bushikirije ariko ngomba ndababaze ambasaderi Edouard Nduwima Edouard Ambasaderi Bizimana mutubwire cyane cyane abantu benshi bari bafite ubwoba ko mu gihugu cya Kenya hashobora kuba kwaduka indyane ikase ubwa mbere harigeze kuba matatu ugasanga harabaye ubwicanyi cyane cyane matora ariko abo banyagihugu barashoboye ikakwigenza ukuntu naho hari impari nyinshi cyane rwose ata muntu yariye urwara uwundi ka mu bwicanyi hirya no hino gatoyi ariko bapana nka bwicanyi butameze nka bwa bwicanyi twama tubona ahandi hose ikintu mwibaza ko abanyagihugu bashobora kuba cyane abategetsi babo ikintu bashobora kuba barashoboye kurusha abandi bategetsi aho tubona ko kenshi na kenshi haca haduka ubwicanyi y'abanyapolitiki batumvikanye ku ntumbero cyane ikakubiharuro byavuye mu matora cyangwa ukuntu amatora ariko yatunganye.
Ego murakoze nibaza yuko byavuye ku butwari bw'abo bantu bariko barahangana mu matora n'ingene babyifashemo kuko watsinzwe wavuga ko yari yatsinzwe ico gihe yashimye kwitura intahe ntiyashimye gushira abantu mu ibarabara naho nabona byari byatanguye hanyuma n'uwitwa ko yari yatsinze nawe yavuze ati yemeye aho ubutungane bushize kugira ngo hanyuma urubanza ruzosubirwemo abantu batiriwe baraja mu ibarabara hanyuma ikindi nibaza cyatumye ni uko murabona byari biherutse amatora yaheruka abantu barapfuye kubera ibyo bintu by'amatora hari abatemeye ibivuye mu matora nibaza rero ko byabaye ikirwa cyahaye abo bashingantahe babiri baravuga bati ntitwosubira hahandi kugira abantu basubire kwicana kubera iby'amatora bakirika twishinga ubutungane nibaza ko ari ikintu cyiza cyane hanyuma munkundiye nagomba ngirisho mvuze ko umushinga ntavuze Matiyasi avuze ko agomba gusanisha iby'u Burundi n'ibyo muri Kenya nagomba jewe aho mbona umenga ntibisa ntaho bihuriye hanyuma kandi tukamenya yuko ingingo abacamanza bafashe iyo yubahirizwa nibaza ko naho nyene izo ngorane zari kubamwo kuko nkabo muri Kenya naho nyene nabo nyene ntibahurije hamwe urabona hari babiri batabyemeye mugabo nabo nyene ntibaciye bavuga bati turivumbuye bati tugize naha bararetse baraha ubutungane umwanya kugira bukore nibaza ko ico nyene naco nyene cyo bacirwa gikuru twokura muri aya matora
ego namwe mushya na inyangoma icigwa tuvuze nko ku Burundi byashitse ku Burundi aho abanyapolitiki batumvikanye ku bibazo bitari bike icigwa bokura aho kugira ngo byanse batumvikanye ntibinde kuja mu migere n'ikihe icigwa bokura muri ibyo bintu byabaye mu gihugu cya Kenya mukanyaga
bo ivyigwa twokura muri ibyo bintu byabaye muri Kenya ni byinshi muri Kenya nkuko umu ambasaderi Edwara aje kubivuga muri Kenya barakoreye ku cigwa cakahise kuko jewe naragenda bikurikirana byabaye Kenya sagasosiyeshwa muri mwaka w'2007 bari vy'amajwi irango murango narabona niyo nari muri Kenya barayatwara hanyuma harapfa n'abantu benshi kiriya gihe Odinga yari yatsinze rero babibonye amategeko bagiye barahindura rwose kuko no kugira amatora agenze neza haba hariho amategeko yubatse neza atomoye bagiye barahindura hanyuma kugira ngo ndetse n'amasentare ashobore no kwigenga ubu siko bimeze mu Burundi siko bimeze ariko irya seningira ntibayihinduye cyane mugabo nayo nyine ngira ngo harimo abantu batavuga basa n'abaterukira n'abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi amatora nabonye mu Burundi yashoboye kugenda neza ni muri 93 icyo gihe umugwi utunganya amatora warimwo abatavuga rumwe na leta barimwo abaserukira leta barimwo ndetse imigabo umugambi wose wari ufite abasohokera muri uyo mugwi rero icyo nabonye kandi gikomeye urabona yuko bayitwaye barashobora kuburana baraburana indangamurango ariko twebwe iwacu uwitwaye barize bagwakira muri ya centre bahize bwizwa shingiro ifata ingingo yonyine nta ntiburanisha abantu ngo basase baburane hanyuma baje mu mwiherero bavuge bati uyu ararushijwe twebwe baratwivye amajwi cyane gose mwaka w'2010 iby'umuri w'2013 ntacyo biva ku byo mbona ko ata amatora yabaye baratwivye gushikaho na bya byegeranyo n'ubu naho wabaza uti icegeranyo cyabwiye amatora mwaka w'2010 amatora y'amakumi ntaho nta namwe ubugisanga muri bibiri ibyo rero bikenewe yuko ari mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu n'amategeko asubirwamwo hanyuma ugushiraho rero imigwi icungera amatora ni ikindi kibazo nko mu Burundi twebwe umugwi uravye n'uwa perezida ushirwaho na perezida n'amategeko ntatomoye neza n'umugwi mutonya w'abantu batanu bashobora no kugurwa
ikibazo mu buvuze gihambaye cyane rwose mushana nyangoma n'ikibazo cy'amategeko atomoye ikibazo gihambaye cyane rwose reka
n'abantu n'abantu n'ikintu gikomeye kuko amategeko y'ujya amatora y'ujya ntiyibwa ku munsi ujya munsi binjiza agakaratasi muri kajya agasanduku amatora bashobora kuyiba imbere yaho mugihe cyo kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma yaho na cyane cyane igihe sentare zidatomoye neza zishobora kubahiriza ibyavuye mu matora cyangwa zikabisesa igihe zibonye
kuri ayo matora mushyira nayo nyangoma mvuga ko yibwe mu 2010 hariho imirwi myinshi ivuye hanze ariko yashikirije icegeranyo gitandukanye n'ibyo muriko murashikiriza ikindi kintu ni uko hariho ishyirahamwe rikomeye cyane rwose ritoza amatora muri Afurika eka mu Burundi ryari icyo igisata cyaryo cyari kirongowe na Dr. Christophe Sebudandi akaba yarashikirije icyegeranyo cy'ukuntu ibyo batohoje ukuntu imigambwe yari yifashe imigambwe myinshi yari ifite amajwi make make cyane rwose mushyira ntahe nyangoma ariko reka tubaze na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani muvuze cyane rwose nyangoma aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amategeko atomoye mu bintu abarundi babonye cyane cyane ku byerekeye ibyabwirizwa shingiro hari amategeko adatomoye cyane reka rero yavuze ko n'ikibazo cy'imboneza intwari ziri ku mpande zose muri Kenya arivyo byatumye rero hataba uruhagarara naho ikagwibonekeza imbere no mu gihe cy'amatora ikintu cyo gukorwa kugira ngo ayo mategeko mu Burundi atomore ntihagire umurwi umwe uyumva uko ushatse uwundi burwi ukayumva uko ushatse hokorwa iki reka imboneza zokora iki kugira ngo ibyashitse nk'uko umushyira nta nyangoma yabivuze hari ikigwa cyo muri kahise ikintu kugira ngo abarundi ntihasubira kuba amatora ntibasubire kucanamwo byose bice mu butungane nk'uko hokorwa iki
murakoze cyane rwose nagira nshimire umushyira ntahe Ambasaderi Bizimana kandi ndashyikirije kubyerekeye ubutwari bw'abahiganwa i Kenya bagashyira ntashize bose ni igitangaza igihambaye rero mu matora nibaze yuko ari gushyira amahoro imbere niko perezida Uhuru Kenyatta yavuze ati ndasabye abakenya bose mugwanire amahoro mushyigikire amahoro amatora tuzosubiramo ntintashize ku kibazo cy'amatora y'i Burundi sinibaza yuko ari uko amateka adatomoye habana amateko yose arahinyanyurwa n'ikimenyamenya mushya ntayanyamaje kuvuga yuko amatora mu 2023 yagenze neza kubera abantu bashize muri komite elektorali ni kubera abagiye muri komite elektorali bakurikije amategeko atagitsure kiri hejuru yabo w'icyo kiringo rero abategetsi bariho muri opposition no muri leta bashyigikiye amategeko bahimiriza abantu babo kuriza amategeko kandi itora rigenda neza mu butungane mu Burundi byarashobotse byarigeze kuba ikibabaje ubu none ni ukubera iki ubwo bwitonzi bwabaye muri icyo kiringo tutoronko ryo kubwiza n'ubu kandi baza ko bishoboka amategeko rero adatomoye nicyo gituma bashobora kuyasubiramo mu kintu cyo kuyasubiramo mugabo ubu ntizi ni ukwibaza yuko twovuga turi abarundi ngo abarundi hasi amategeko atomoye haba namba ariho akeneye gukurikizwa icya kabiri nagomba gushyikiriza nukwibutsa yuko abashinjacyaha muri Kenya intahe aho yashize bashinze kuyikurikira ntibashyira mu migere barigeze kubigira mugabo barabonye ishingwa batubo ntitwosubira inyuma ntidushiye mu migere dushyira intahe igeze dusubire kubaza abenegihugu kuko niwarondera ya mahoro igihugu imye amahoro ntari itora ariyo gishoboka nigushyira intahe isize rero kuko ituma amahoro agumaho mu yagihugu ituma abo batora babizera amategeko yubatse neza nikitangaza igihe leta ikurikiza ibya demokarasi yama intinyanyiro amategeko ikurikije ibyabaye n'ubu tuzobandanya uko imyaka iza ibintu byinshi bihinduka duhinyanyura ndafise akarero gahambaye mwashaka muraba ku mateleviziyo igihugu natsemo indaro muri ino minsi ndahabaye iminsi mike ariko uraza amatora yabaye ngaha mu minsi iheze muri Amerika ingene bahiganwa ingene haba ingene bahinyanyura mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntihabe ingwano mu gihugu aho batumvikanye bakabaza intahe dutuma tugira icyizere ko n'iwacu dukurije amategeko ushobora kubitora bigiza naye handi amategeko ariho kuyakurikiza mu butungane.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije muvuga ko ikintu gihambaye kubahiriza aho intahe ishitse nk'uko mubivuze naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika byarigeze gushikaho sentare ika ntahinyuzwa igihugu yarigizwe n'abacamanza icyenda aho hari ku matora hagati ya Al Gore yahora vice president kwa Clinton hamwe na George W. Bush ingingo rero yafashwe ika n'urubanza rwaciwe niyo sentare yarigizwe n'abashinga amateka n'abacamanza batanu umugambwe wa Republika n'abacamanza bane muri umugambwe wa Democrat yo sentare rero ica ico rubanza ivuga ko President George Bush ariwe yatsinze kandi abarundi eka abanyamerika bose harimo na Al Gore bati batangaza ko bemeye inyigo ya sentare muzi kibazo gihambaye cyane rwose rero ko sentare ariyo ikwiye eka abanyagihugu n'abanyapolitiki bakwiye gukurikiza inyigo ya sentare icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose
sinzi ko icyo nakongeraho gitoyi
iduga ku ijambo bwanya gato
icyo nagomba kumbwira ko nuko mucana nyangoma yavuze neza intahe y'icyese mu rubanza no mu Burundi urubanza rucirwa ku murango ku nama ntirucirwa mu nzu mategeko y'igihugu musomye neza bavuga ngo urubanza ruzosoma mu ntahe y'icyese y'iri tariki i Kenya habaye urubanza rucirwa mu ntahe y'icyese igihugu cyose gikurikira isi yose ikurikira ni ukuvuga yisunze amategeko akavuga amategeko ashingiye ko ati none kubera amategeko dushingiye ngaha ibumi two kwikebuka rero si mu by'amatora gusa hari aho rimwe rimwe baca urubanza rukumva rwaramanitswe rutasomwe mu gicane cyese intahe y'icyese rero ni ikintu gihambaye na kera mu Burundi intahe yamye ikubitwa ku murango bene Burundi babona icyo nagira mpereze ko umugwi ushingwa na perezida mukanya nyangoma yavuze ko umugwi ushingwa na perezida perezida w'igihugu aba yaratowe yemegwa mu bihugu byose niwe ashinga dekre ikora ibyo bintu icyo nga ushingwa na perezida rero nagira mvuge yuko naho muri Kenya perezida na Uhuru na Opoza Odinga bashize ahari ntahe nuko ababahanura bababwiye uko babigenza nuko abahanura umukuru w'igihugu bamubwiye bati intahe ishyize aha mugenzi natwe dushyiraho niho amahoro yoboneka uwundi ahanurwa n'abandi gutyo umukuru w'igihugu yamagirwa n'intahe agirwa n'abagabo bamuhanura
icyo
gituma rero nuguma gushyigikira yuko umuperezida yamafata inginya imyaka yose naye hanyuma mu minsi iza perezida ntibashinge intahe yahanuwe n'abantu akagira bakamubwira ko bwize amategeko niko byama bigenda iminsi yose
yego mbere tubibutse ko muri kumara babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Terence bene neza muri hehe ga Terence
ndi mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi
yego izina ry'ikirundi ninde
Gisenge Terence
yego meduga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
yego ikintu ndashaka gutwerera iyo ndebye mubusanzwe bihugu bya Afrika benshi usanga bagira ku ntwaro imaze igihe ugasanga hariho ibintu byo gutinya ni ukuvuga sentare rero yo muri Kenya yerekanye yuko y'ukuri ifite icyo itegereje gukora kandi igakora ibiyega itarebeye kuri abo nabo icyo nashimye ni uko sentare yo muri Kenya yamaze gushikiriza ibyo hanyuma yaba uwari yatowekemera ko ari perezida ariko imaze kubyanka sentare akavuga ati amatora agira zobe ndabyemera na Raila Odinga nawe yari akavuga ati ndabyemera ariko ikibazo gisigaye aha uwo mugwi ko wariho kandi ukaba wari wemeje ko Kenyatta yatsinze amakenga aracyariho nuko uwo mugwi urebe ukuntu bawuhindura ukemegwa n'abo bantu babiri bariko barahatanira ubutegeka.
Murakoze Terence reka tubaze ambasaderi Edouard Bizimana agiye avuze ko icyo mushikirije niba mufite n'icyo muvuga ku byerekeye byashikirijwe bivuga ko kwikuba imboneza abahanuzi beza hakaba kandi no kumvira ingingo ya sentare ariko reka mubanze bimuvuge ku bishikirijwe na Terence avuga ko umurwi wo muri Kenya wari watangaje ko amatora atsinzwe na perezida Uhuru Kenyatta uwo murwi wakwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe n'impande zose.
Ego murakoze cyane na ku byo Terence avuze nibaza yuko na Raila Odinga yarabisabye ujya yaharanye amatora yarabisabye ko wohindurwa mugabo turazi ibyo bavuga mu ingorane zabaye si amatora nyazi na ibyabaye ingorane zabaye ingene bashikirije ingene ibyegeranyo byategerezwa gushikirizwa aho byategerezwa kuba aho batorokeranza ibyavuye mu matora bahindiye uwo mugwi nibaza yuko ababyumvira ko byoba umuti jewe siko ndabyumvira kuko n'ingorane zijyanye n'ubuhinga tekinike nibaza ko n'ubundi mugwi ushobora kuzobwira ibibazo nk'ibyo hanyuma ngarutse inyuma gato nibaza yuko turindira tukakubwira ngo turabe twumve imvo nyamukuru sentare yishimikije kuko ntaziravuga cyane bavuze ko bazozivuga mu ndwi zitatu icyo gihe rero ngira ngo bamaze kubona icyo cegeranyo niho bovuga bati uwo mugwi ujeje w'amatora wohindurwa canke ntuhindurwe mugabo igikuru nuko bogumana iyo ngendo yo kumvikana yo kuja inama n'ingingo kugira ngo igihugu ntigisubire kugwa mu kaga hanyuma kugaruka ko gatoya nimunkumbiye mushina ntahe nyangoma yavuze ko 93 y'amatora yagenze neza ngira ngo sinzi iyo probleme idatsinda ko yari kuvuga ko yagenze neza agaciyemo hanyuma hari ikindi kintu gikuru gihambaye cyane dukwiye kumenya n'ejo bundi nuko nukubaha inzego kubaha inzego ni kuvuga yuko umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe n'urwego hanyuma ndabona barundi tuzohava tugwa muri iryo kosa kuko ndabona na perezida Uhuru yahaswe ku wumvise ivy'amaze iminsi yasubiye kuvuga mu nyuma avuga ko abantu bo muri birabo by'amatora ko yaravuze ukuntu bidahumuriza ukavuga ko abantu bane cyangwa batatu batanu bahindura ibyo abanyabihugu bavuze nibaza ko iyo ari yagombye kwihenda kumwe natwe twihenda kuko iyo sentare ni urwego s'abantu aho rero nibaza ko twuhagirira akenge gatoyi hanyuma ikindi kintu nako ndiyumvira nagomba gusangira n'abo banywanyi kuko turahana ijambo ni uko icyo gihe seni yoba yashatse yabikoze ku neza y'igihugu aho byoba ari aramarame mugabo yabigize kugira ngo inezereze umwe muri abo bantu bishobora kubyara izindi ngorane zisumba izo twari twabonye
ndeka mushyana nyango namwe mutubwiye niba mubona ko bikerewe ko ujya mu rwi ugiye gucaje gutunganya amatora ari yatangaje ibiharuro bya mbere ko kwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe n'impande zose
ego ego gatonya rabo tutubikanye neza mugabo ndumva ko duhubuza kuri bijanye n'amategeko n'ikintu gihambaye iyo dushaka kwifata binenegwe naho hari amategeko umugabo ari aba yakwirikiza igihe abayakwirikiza abayubahiriza badafite ubushake bwo kuyubahiriza bashaka kuyikwegera ko bashaka kuyagira amategeko y'umuntu amategeko naho abari yanditse neza ikibuza yuko ikibuza yuko amatora ashobora kugenda nabi kubera abayakwirikiza ariko rero arakenewe kuko amatora amategeko niyo yerekana ingendo ujya mu gwe utegura ugatunga amatora ugena ujaho niyo yerekana igena sentare zigenga ibyo sino birandira ko cyane icyo nagomba kandi kusubira na nibagiye kuvuga gikomeye cyane nuko guhagarikira amatora n'ikintu gikomeye cyane kugira amatora agende neza ariko icyo byatweretse muri aya matora aheruka kubera muri Kenya byatweretse yuko bajya bahagarikizi bavuga ngo ni impuzamakungu kenshi bariheda kandi ntibaba bazingira n'ibihugu barimwo baje guhagarikiramo amatora bose narabonye waja serukira nuvuga nka Amerika ishyirahamwe rya karteri yitwa Keri bavuga ko amatora yagenze neza hose bavuga yuko yagenze neza ariko inenge ubusuma bwabaye mu matora kubivuga uko biri abene abanyagihugu amashyirahamwe yigenga ategamye bya politike yo muri Kenya imigambwe bonyine nibo bashoboye kwegeranya ibyo birego bashoboye gushikiriza sentare ntayinyuzwa bati ubanza nibo bandurugi abahagarikira amatora ubwa mbere ni bene igihugu s'abanyamahanga ico
n'ikintu gihambaye cyane rwose reka ariko tubaze na ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku murwi w'amatora reka warujije gutunganya amatora mu gihugu cya Kenya uyu murwi ubona ushobora gusubira kwizerwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta ya Kenya
murakoze cyane nagira n'ubunye dusubire uwo murwi nawo nyine ugengwa n'amategeko icyo ntinya n'uko abantu bagomba gufata ubunga bari abantu bari muri wo gusa igihe rero ugengwa n'amategeko nta rubanza rwaciwe ko hari uwagize ikosha muri bo buguma bawizera kiretse hari uwo bitwariye imbere y'amategeko nabonye yuko umukuru wa opozisiyo muri Kenya yavuze ngo ntazosubira amatora umugwi udahindutse hari ikibazo iminsi 60 iri kwiragenda igihe hoba ikibazo rwose hamwe uwo mugwi kumbura abandi ntibazonyarusa kubikora turahava kumbure dusubiza inyuma mu mpari byatora ntibiri gishoboka mu minsi 60 hakaba habaye akabero kuko twosubira mu mpari zitarizo aho mpagaze ni uko igihe intaha izoshyikirizwa neza icyese nyine baciye urubanza igihe atakosha ryagira umuntu we muri komisiyo y'amatora cyangwa komisiyo yose muri icyo gihe intaha izovuga simbona igituma abantu batoshiraho aho abagwana bashize bati ntaha yabiciye tubane amatora ahubwo n'ingoga mu minsi 60 bihere icyo ntinya ni uko uwasaba ntazogenda mu itora bidahindutse biteza guhindurwa n'umuperezida ariho nawe n'uwo bagwana mu ino minsi azoba impari rero zitotuma kumbure haba amahoro gusuma icyo ntinya jewe ubwanjye rero nibaza ko boja aho ntaha yashize mu minsi 60 batangure kampanye kandi perezida Uhuru yatanguye kampanye amajambo avuga ubu rero nayo kwiyamamaza ntakiri aho kubiza amategeko azoba amajambo rero atuma abantu bahungabana nibaza ko bokwigengesera kugira ngo bumvikane amategeko bakurikiza amategeko naye ahandi ugiye uzaba guhindura uwo mugwi bizofata iminsi miremire kumbure haba iyindi mbarutso yo gutuma amahoro atarema mu gihugu
yego
niyibaza icyanyuma nagira mvuge nuko aba observatory international ibaza gucura ubanza ku watowe baza kuraba ko amatora yagenze neza kandi bavuze ko yagenze neza muri Kenya kandi ko byagenze kumbure hari aho aribo bahanuye intara batarinze kubivuga kuko nibaza ko Odinga yari atangwa ko bamwize yashinze intahi yasabye ko yoja kwitwara muri tribunale ya cour constitutionnelle yagiye atawe umuhanuye kumbure nibo bahanuye ati ntimuje mibabara gumya amahoro mu gihugu ja mu ntahe murawe ibyo twabaciye urubanza kumbure tumenye neza ibyo bavuze ibyo bahanuye naye ahandi nibaza ko bavuze ko amatora yagenze neza yari yagenze neza mugabo asanga yibwe mu guharura bamuharura ati rero ja mu ntahe niho byogenda neza kandi ko byagenze
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
mwiriwe neza cyane rwose iradio ijwi rya Amerika
yego muri hehe Gasengiyumva
yewe ndi muri komine Muha Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa Sengiyumva Eliya abanatumye nkurikirana kino kiganiro hamanifuza icyo shikiriza
yego me duga ku ijambo
ekome chambere nta yiriwe aba banyacubahiro hama cyanashaka gushikiriza uno mwanya kuri ajya amatora yabaye muri kiriya gihugu navuga yuko ari kibanyi cyo Burundi kuko kicari kure cyane iwacu yobera karorero ibindi bihugu bisanzwe bitunganya amatora n'iki imwe cy'iwacu kirimo na cyane cyane ukuntu baguma babumbatiye amahoro bakabona yuko atakiye kiriho cyoba cyane ishyamwa burya umuntu agiye kubiraba ikintu gikuru ni uko abantu baguma bafatanye mu nda rero n'ibindi bihugu bibonerwaho akarorero mbega ishaka kubaza washinga ntahe kizobagora ku bijyanye n'uburyo bwo gutegura ayo matora ko tuzajya twumva yuko ibyo bigenda ari bwinshi cyane ndabashimiye umwanya mumpaye ku gice cya mbere
murakoze Elias Ngiyumva ikibazo cy'uburyo ico ni kibazo abashinga ntare turi kumwe nabo nyine amatora azimbye ariko koreshwa n'amafaranga menshi ariko ico ni kibazo nibaza ko cobazwa cyane cyane abacirwa cyane cyane abo muri Kenya bategetse muri Kenya ikanabo bajejwe gutunganya amatora ariko ikintu gihambaye mushikirije mushiya ntahe Elias Ngiyumva nuko igihe cyose habaye ndyane cyane kutumvikana igihe cy'amatora gihamba yari uko abanyapolitike eka n'abanyagihugu bose babumbatira amahoro ni ikibazo gihambaye cyane se mushikirije mbega mushiga ntahe Edward Bizimana ikintu cyokorwa kugira ngo mu gihe hazaba amatora mu Burundi haba mu 2022 cyane yindi myaka yose ikintu cyotuma abanyapolitike bashira imbere inyungu z'igihugu bakabumbatira amahoro eka n'abanyagihugu nyine ubwabo huko rwiki mukanye gatoye cyane
murakoze cyane imbere yuko nishuri cyo kuri cyo kibazo naga mvuge kuri ibyo umunywanyi Elia Sengiyumva avuze iki kibazo cy'uburyo ni kibazo gikomeye cyane kuko nkuko yabivuze biratwara uburyo bwinshi amatora hanyuma murabona ko igihugu byacu usanga uburyo kari bwinshi cyane nibaza ko ikintu gishobora gutuma ayo matora mu minsi 60 nk'uko ambasaderi Ndaruzani yabivuze ni mike cyane kandi kenshi ari naho usanga uburyo bwari bwatanzwe n'abantu birashobora nabyo nyine kubamwo ikibazo hanyuma uretse n'uburyo hariho ikindi kintu inkurikizi nawe tutabivuze ko cyane nuko bituma abantu baguma muri mu ruhagarara rwo mu mutima sinige no bitigura incertitude kubwira batazi bati ejo none ubu uzotsinda cyangwa uzotsindwa azobifata no gute nawe ntazohava ahari ibi by'amatora hanyuma tukabona muri byari bimwe byazuru ruzuguru ni bako ico kibazo uwo munywanya shikirije ni kibazo gikomeye cyane naho tutokija ko cyane ariko ni kibazo ngira ngo abo byega nkuko mwabivuze bazociga bakakitorera inyisho kubyerekanye n'amatora mu Burundi kuri ayo bigenda neza nuko abanyamigambo y'abanyapolitike bufata ingendo y'amahoro nk'uko perezida Uhuru Kenyatta yabyifashemo yabishikirije hanyuma bakabona yuko ubutsinze atsindiye bosi atwarira bosi ntibabwe bati ko ntatsinze sinemera ibivuye mu matora hama ibyo nabyo ikindi nacyo nuko amategeko yokurikizwa abanyapolitiki bakumvikana ku mategeko azogenga ayo matora abantu bazohagarikira bakabumvikana ko hanyuma bakumvikana kandi yuko bazoshira intahishije
ibaza
ku yofasha
ego mushe na inyangoma namwe mugito muvuze kujashikijwe na sengi umva nimwe aba mushora kwishura kugerekeye uburyo bwo gusubira gutunganya aya matoro kuntu uzoboneka n'ukuntu bugoye ariko cyane cyane muvuge no kukibazo yashikirije cyerekeye kuntu abarundi bo bumwe batira amahoro igihe cyose habaye nk'amatora cyanke ikintu cyose batumvikana ko bagashira umutima wo gukunda igihugu imbere ika hakaba amahoro mu Burundi haba ku mpande zose duka kujamba mushana nyangoma
uburyo amatora y'ibihugu byo muri Afrika byinshi ni burondera mu bindi bihugu birondera ifashanyo njyewe bujya nushima yuko igihugu cyose kigomba gutunganya amatora uburyo cyo bukura mu gihugu nyine kitabanze gusega hanze icyo nicyo kimwe kintu cerekana koko ubwigenge bw'igihugu ni ikusaba amafaranga gusiga amafaranga hanze y'ukujya mu matora nibaza ni nkuha basaba ngo usaba umuntu ngo nunyubakirire inzu nzo yinjiza atacyo nakoze kuri ibyo by'uburyo rero muri Kenya nibaza yuko leta ya Kenya yabitegekanije kuko iyo utunganije amatora ubuzi yuko ashobora gusubirwamo birashika nabi bidashika kenshi tukibaza yuko rero muri bije yayo mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka bayatekanije hanyuma kuri ibintu bajije byerekezo mu Burundi mu Burundi turavye ibihe turimwo turi mu bihe bigoye cyane by'uruhagarara ata mahoro ari mu gihugu aboneka na amatora biragoye gutunganya amatora igihe hari imigwi yitwumva yitwaje ibigwanisho mu gihugu biragoye gutunganya amatora icya mbere cyihutirwa mu Burundi ni uko tugarukana amahoro nuko bya biganiro ziko bibiri arusha byubandanya bikarangira nk'uko umushingantahe Edouard yabivuze n'ibyo byaye mategeko agenga amatora cyangwa igihugu tukaraba aho bikenewe guhinyanyura kugira ngo turonke amategeko meza ntabwo kwigera ryohera bose ariko turonke amategeko meza yudufasha gutunganya amatora kuko ayari ubu ndabizi ntameze neza birakenewe ko yotorwa ariko ikihutirwa n'amahoro n'umutekano nabyo bizoca mu biganiro cyane cyane niyo nzira y'amahoro tubona
egome ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye namwe mu gihe cyo muvuze kuri icyo kibazo nyine ikacyumva cyashikijwe na Alliance nyumva avuga ko gutunganya amatora bishobora kuba ari ikintu kitoroshye cyane rwose ko bisaba uburyo bwinshi muvuge cyane cyane n'ikintu mubona cyokorwa mu kanya gato cyane rwose kugira ngo haba amatora azoba mu bihe biri imbere mu Burundi ikahaba ikintu cyose barundi batumvikanye ko ntibabishyire mu migere bice mu mahoro n'umutekano kuko iyo habaye ingwana murazi ko ugiye gusubira inyuma abarundi bose bagahombera ikintu rero mu shikiriza niki tugakwijambo
inyishu mwayishikirije nta kiguzi kiriho c'amahoro uburyo rero ibwinshi ntabesha kugira usubire mu matora bazosanga amahera menshi ariko abakenya babonye zabaye mu 2007 gushika naho sentare mbuza makungu impana vyaha biza kugira nkete mu gihugu barabonye abantu bapfuye ubukene bateye igihugu cabo n'ubutaragaruka natwe mu Burundi uburyo ntibuguzwa amahoro igihe tubona amatora dusuka mu ngwano kandi tuyarorera mugana genda kebure nabaye mu gihugu kimwe muri Afrika hari ingwano ucyo nakorera ONU umuntu yari ku butegetsi yavuga muri constitution nuko igihe perezida wundi atararahira je nzoguma ntegeka amatora nayo n'akazi kabo nibataza nzoguma ndi perezida barinze kumwomora yiruka nibaza rero yuko ubwa mbere amahoro ankoni yazimbere ya byose uburyo igihe fata karero ku Burundi matora ya aheruka yabaye ari uburyo bwabaye ntibyari buke ariko twahombye kuva mu 15 matora heje gushika ubu atamahoro ariho twarahombye amahera menshi gusumba twakoresheje matora amahoro rero niyo ahambaye n'ahandi uburyo
hara mahoro kuraronderwa yego be ni cyane kibazo gihambaye cyane gose kiretse ko intwaro zose zihinduka abantu bomowe cyane batembagaje muri kudeta ari intwaro zo mu bihe byarenganye cyane gose ico gituma abarundi bakwiye kumva ko ubutegetsi bwiza bwo ca mu matora bakumvikana ingira amatora yotunganywa kugira ngo ntagire ubona ko arenganijwe hanyuma abanyagihugu bonye nakaba aribo bitorera umuntu abarongora niho amahoro ashobora gutsimbatara tubibutse kandi ko muri komera bandanya kumiza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Benny mwiriwe neza
ndabaramukije ku ijwi rya Amerika
mwiriwe neza muri hega Benny
mereye Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nitwa Nishimwe
duka ku ijambo murafite ikibazo cy'umviro
mfite ikibazo n'icyumviro mugabo imbere y'izo rekamanze shimire ikuzi supreme kenyane yafashe ibintu mu yiyerekana ibintu bibaye rya mbere muri Afurika nibyo dushima cyane ico cyaratuyoheye cyane nk'abanyafurika bitwereka yuko sentare nk'iyo yigeze kwiyerekana ko ishoboye nk'iyo ikaja à la rencontre y'umuprezida yuko yahaye karorero amanzi masentare muri Afurika nyabujya twabara tubona yuko amasentare aje en faveur y'ubutegetsi buba buhari yabashigikiye ubutegetsi buba buhari icyo rero n'ikintu cyo gushima akabazo nari mfite ku bijyanye na Lena Nyangoma uko ndamubirije mushyira imbere ikibazo cy'amatora byerekana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikintu gihanze abanyepolitiki n'amatora cyanke n'amahoro ikintu cya mbere cyotoreza umuti cyoba ari ikintu cya mbere amahoro cyanke twokwihutisha amatora byogenda gute akandi kabazo ka kabiri sise birashoboka kuko nta muntu yavutse ku butegetsi abupfire ko birashoboka ubutegetsi bugahinduka nka mwege Lena Nyangoma ubucamanza mu Burundi bwamye bushyigikira intwaro ziba ziri ku butegetsi byogenda gute sentare muyifata gute mu ako karorero kuba kabafashije iki kakusitemeye muri Kenya nibyo nari mfite murakoze
murakoze Nishimwe Benny reka tugusabe mushyira na Nyangoma mu kane gatoya cyane rwose nk'umunota umwe mugire icyo muvuze inyishu ku bibazo mushyira na Nishimwe Benny abaje kugira ngo na ambasaderi ndabuzaniye hamwe na ambasaderi Edouard Bizimana bagire icyo bakivuze ko ndabona kane kariko karagenda duga ku ijambo mushyira na Nyangoma
ego mushyira na ku kibazo abarije Beningira ntiyanyumvirije neza nanjye nashyize imbere amahoro amatora navuze yuko adashoboka mu gihugu kitarimwo umutekano kitarimwo amahoro nk'uko bimeze muri ibi bihe mu Burundi nico gituma navuga ndi mu Burundi imbere y'amatora azoba nuko abanyepolitike babandanya kandi bakanyarutsa bakagira gushaka cyane cyane leta abarongoye igihugu muri ibi bihe baza muri ibyo biganiro bakabyitaba tukanonoswa n'ibyo cyane cyane by'ubukana amahoro ariko n'ibyo byerekeye amatora kuko amatora uko twabibonye mu Burundi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika niyo yamabyara intureka yo guhungabanya amahoro n'umutekano kubera amatora bateguwe nabi yatunganijwe nabi hanyuma hari abayibye kuri izi bucamanza kugira ngo bwigenge bo hariho amategeko kuko ndabivuze kenshi ubiravye igena amategeko sinobigaruka ko murabisasangwe nta mwanya uriho amategeko arageze uyuhinduka kugira ngo ubucamanza bushobore kwigenga kandi biva no ku bantu biba no ku butegetsi bw'igihugu umukuru w'igihugu abandi abashya leta batere igitsure cyane abacemanza ntibahubwigenge bukwiye
ego mereka duhe n'ijambo ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine agice avuze kudashikirijwe na Nishimwe cyane cyane kubyerekeye ibibazo abaje bibiri duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
murakoze nagiye nsubiremwo mpuje nawe amahoro niyo ya mbere kuko abaza ku matora barondera gutwara abanyagihugu bashinzwe programme bateza imbere igihe kwitoza abo ugomba guteza imbere umutima uhungabana niba atari byiza bakeneye amahoro rero nicyo kiza imbere ama matora aza kugira ngo intwaro zibisikanye zirushanya guteza imbere abanyagihugu mu mahoro bitabaye uko amatora yo bamaze amahoro rero arondegwa n'abategeka n'abafasha gutegeka n'abafasha kurondera ubutegetsi mu matora akurikira ariko akisunga amahoro iminsi yose ko dusaba abanyagihugu ngo batwizigire tugiye kwisoza tubarongore bifuza mu mahoro n'iterambere ryabo
Ambassador Edouard Bizimana namwe kuri ibyo bibazo bibiri bya Nishimwe Beni duga ku ijambo umunota umwe
murakoze cyane oya naje nibaza yuko amahoro ni nicyo cyambere kiza hanyuma ibindi bwakwirikira kuko ata mahoro ahari murumva nta gishoboka nta matora nta terambere rishoboka donc amahoro aza imbere hanyuma nagomba niyutse umushinga ntawe Beni yavuze ku bijyanye na sentare ntahinzwa ya Kenya ni ukuri abantu ntibumve yuko sentare ntahinyuzwa iri kontre uhuru canke iri kontre ubundi abantu ntibabyumve gutyo kuko kubona yafashe irya ngingo si ukuvuga yuko ivuga iti ntidushaka kuyaba umukuru w'igihugu canke uriya dushaka kuyaba ari umukuru w'igihugu ibyo abantu ntibabifate gutyo kuko siko bimeze hanyuma nagomba nongereze akantu gato imvuga yuko hari nk'ibintu bimwe dushaka duhava dusanga turiko turahuguza kuko nibyo twaragize ibibazo mu minsi yahera mugabo ubu umuntu aravye jewe mperuka mu Burundi haraheze amayinga makeyi uwavuga yuko hari imigirwana mu Burundi hata amahoro ahari mu Burundi nibaza yuko umuntu akubise yakaraba nitwobandanya cyane tuvuga ko ata amahoro ahari ibibazo bihari
Amasegonda mirongo ibiri akajambo ka nyuma impanuro mwuha abanyapolitike muri rusange mu Burundi n'akanya amasegonda mirongo ibiri nturenza
ego nibaza yuko abanyapolitike bo kwama bashyira ineza y'igihugu imbere kugira ngo amahoro agume ariyo ari icyo cya mbere kije imbere bashyira imbere kugira ngo igihugu ntikijye mu isanganya kuko n'ubudotsinda cyangwa agatsindwa agatera ingwano azo bari kwaratwanda kuko atawusomera ibyo zivuga
mushyirahe ngoma namwe mu masegonda mirongo ibiri nyine impanuro mwaha abanyapolitike bo ku mpande zose mu Burundi n'inzihe umuntu afatiye akarorero kuri Kenya
impanuro notanga muri ibi bihe cyane cyane n'uziha abari ku butegetsi kuko nibo bafishe byose muri ibi bihe cyane cyane nibo cyane cyane bo kwisunga mu kubaheza bo kubaheza amategeko cyane kandi bakemeza kuganiriza no kumviriza abandi abo batavuga rumwe
Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye namwe impanuro mutanga mwihweje byabaye muri Kenya abanyapolitiki ku mpande zose baba abari kuri leta canke bari batavuga rumwe na leta amasegonda mirongo ibiri
nuko bogerageza kuraba uburyo bomara impari kugira abaje mu matora atunganye neza abanyagihugu batunganiwe abanyagihugu babizigiye kandi ngira birashoboka bagiye mu nama inama n'ingingo niyo yonyine yobafasha kwizigiranira nabo bakizigira kuzorondera amahoro abo Barundi bagomba gutegeka murakoze
murakoze namwe Ambassador Ndaruzaniye Gamaliel ndabashimiye namwe Ambassador Edouard Bizimana ndagushimiye mushyirantahe Nyangoma Leonard ndashimiye abanyonyi bya Radio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ibyiyumviro byabo ikanintererano yabo turashimiye Engineer Suleiman tukaba kandi dushimiye na Fatou Kalala yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mubwire rero amahoro n'umugoroba mwiza.